Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti na mwebakuzi wa Radio Inzamba gate kakawe kaze umakuu yoku umusu wa gatanu tukigene kerezo jachumi ni chenda mukakaru mwaka wihumbiri na milongiri na kane ayo tukwa wateguri yetu ya heri kungingo nguru nguru uzikurikira harabanu watanu kumusozi wa sameke wa komine kayogoron bari mugasho haraheze indwi bakaba bafashwe n'igipolisi bagirizwa ibikogwa vy'uburozi bafadikanije n'abantu bo muri Tanzania ariko ababanyi babo bavuga ko bazira ko arabanywanyi b'umugambwe Senel baratabaza ko gira gikozwe kugira nti ibandure indwara ziturutse ku isukurike abona bona abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi baba mu kigo cha Campus Kamenge ico kigo kikaba kimaze hafi indwi zitatu atanima ry'amazi riharangwa muraza kubikurikira naye mu gisata cy'amagara y'abantu hari indwara iteye amakenga imaze iminsi ibonekeza muri komine ya Mugamba n'intara ya Bururi mu bimenyetso byayo hakaba harimwo ibihere bikwira umubiri wose iyo ndwara iravugwa ko yatandukiriye intara ya Bujumbura bita rural ubushakashatsi bw'amagara y'abantu barahumuriza ko atari indwara icaduka bisunze ibipimo byakozwe kaze mwese mwidonido mukanyi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nasubiye kubaramutsa duhere mu bijanye n'agateka kazi na muntu abantu batanu ku musozi Sampeke muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba bamaze indwi mu buroko bakaba bafashwe n'igipolisi gifadikanije na mustaneri w'iyo komine bakaba bagirijwe ibikorwa by'ubufitirizi bakorana n'abatanzania ariko abegereye imiryango yabo bavuga ko ahubwo boba bazira imvo za politike kuko arabanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe na leta Senel inkuru tubaze Janvier Habarugira
muri abo batanu harimo abakenyezi babiri abo bose akaba ari Elena Ndayikeza Elias Minani Savatori Ndagusaba Pascasian Intunze hamwe n'uzi ku izina rya Clovis bafashwe igenzo rya 12 z'ukwezi kw'indwi ku musozi Sameke bafatwa n'igipolisi gifatanije na mustaneri w'ikomine Pierre Simonya Benda bagiriza gukora ibikorwa by'ubushyitsirizi bifatanije n'abava mu gihugu cya Tanzania ico gihe abanywanyi benshi b'umugambwe CNL barahunze uwo mutumba Reverien Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD avuka ko baja kwinyegeza abarongoye umugambwe CNL muri iyo komine bavuga ko aribo barondegwa kuko mustaneri Pierre Simonya Benda yari yabanje guhagarika Atanazi ndi ku masabo aserukira CNL muri zone Bigina muri iyo komine nyene yavuye arekugwa abanje gutegwa ubwoba ko abanywanyi biwe arabarobeli tubamenyesha ko ibikorwa by'ubushyitsirizi byatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka mu ntara ya Makamba abategetsi bakaba baragerageje kubigwanya ariko biranka uruganda rwa radio Inzamba gato yakawe twaronde Pierre Simonya Benda musandira komine Kayogoro kugira ngo agire icyo ivuze ko nitwashoboye kumuronka
arakenuye Janvier Habarugira uburaro bwa kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo mu Kamenge baramaze indwi zitatu atamazi bafise abanyeshure bari muri ico kigo abanyeshure bo muri ico kigo bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isugurike basaba abarongoye kaminuza gufasha ko ico kibazo c'ubukene bw'amazi cyotoregwa inyishu idonido na bonfise niyongere
ikigo cha kaminuza y'u Burundi cyo mu Kamenge nk'uko amakuru ava muri bamwe mu banyeshuri hamwe n'abakomeye mu bakozi ba kaminuza avuga ko kimaze indwi zitatu zirenga atani majya amazi aharangwa winjiye muri zimwe mu nyubakwa z'uburaro bw'abanyeshuri zitatu zihari akihagera yakirwa n'umunuko uduka uva mu bwogero no mu bwiherero bw'abanyeshuri mu tuzu twasugumwe bamwe mbere mu bakozi bakaba batakijayo kubera uwo munuko. Bemeza ko abo bakozi bari mu bajejwe isuku, bavuga ko iryo suku uyu munsi ritagishoboka kuko atamazi aharangwa. Basigura kandi ko n'igikono bita stene cahora haruguru yahoze igikoni naco nyene haheze igihe kinini kitagiramo n'imajyamazi. Bamwe mu bakozi ba kaminuza bavuga ko kaminuza ifise abafundi boshobora gukora ayo mazi, ariko ko babuze ibikoresho kugira ngo bashobore gukora ayo mazi asubire kuboneka muri ico kigo ca kaminuza gisanzwe kiraramo abanyeshure biga mu gisata c'ubuvuzi. Radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone urongoye kaminuza y'u Burundi Odas Manirambona co kimwe n'icegera ciwe Emerine ukuri ngo bagire ico bashikirije kuri ivyo bibazo bihanze abanyeshuri ba kaminuza baba mu kigo co mu Kamenge.
Inzamba
turabandanya n'abakuru twateguriye mu gisata cy'amagara y'abantu. Hari indwara itaramenyekana kandi yandukira imaze gutera mu Burundi, aho yatanguye kwibonekeza muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, ikaba yarahitanye umwana w'imyaka 9. Bimenyetso vyayo hakaba harimwo ibihere byinshi vyaduka ku mubiri wose. Amakuru dukura muri komine ya Nyabiraba naho mu ntara ya Bujumbura rirare akatumenyesha ko iyo ngwara naho ne imaze kuhashika. Abanyagihugu basaba abajejwe igisata cy'ubuvuzi gukora ibishoboka kugira ntikwira igihugu cyose. Inkuru tubaza Alexandrine Keza.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura rirare abitumenyesha ngo iyo ngwara itaramenyekana ituma umuntu agira amahere menshi ku mubiri, inkorora n'umucanwa, iza yaramaze gushika muri iyo komine. Ibyo nibivugwa n'umwe wo mu muryango hamaze kwibonekeza ibimenyetso by'iyo ngwara, asaba nyabona abajejwe amagara y'abantu gukora ibishoboka byose kugira inganda ntizitikire.
Ajewe ubwanje mu muryango ndabona kandi ndafise umuntu ayigwaye, ndafise umwana ayigwaye, kandi ibimenyetso byose mwagiye muvuga nawe biramuriko byinshi. Ariko niyo mpamvu rero nk'abantu bajejwe amagara y'abantu ahubwo bobanguka bakanyarukanga mu mihingo itandukanye mu 15 z'igihugu kugira ngo barabe neza yuko atahandi hantu yoba iri kiraswara canke atahandi hantu yoba iri kirazinzikaza kukurabona, kugira ngo nubwo yoba ifashe uwo mwana kugira ngo umunyarukane ku bitaro biragora bigwanye n'aho buri igitoro naho burose imodokari naho baworonka ukuntu wiyunguruza ntibikunda. Nta gitoro nta kigihugu kiri mu bukene, kuko usanga rero umuntu azoguma hiyo o azosanga ibintu byaragiye kuba birebire, abandi barandukiwe kubura iki, kubura uburyo bwo gushika ku bitaro, kubura uburyo bwo kwiyungurura. Sinizera neza yuko ari hajya honyine gusa, kuko urumva kumaze no gushwara ahantu hatandukanye.
Umenya ko iyo ngwara yatanguye kwibonekeza ku ikenekezo rizo rya 9 mu Kakaro muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, aho hari umwana w'imyaka 9 yahitanywe n'ingwara ifite imenyetso bene ivyo. Abandi babiri bavukana bakaba ariko baravugwa nk'uko byemezwa n'urongo y'intara y'ubuvuzi ya Bururi Venera Nyambikiye. Amakuru ava ngaho muri komine Mugamba avuga ko abanyagihugu batewe n'ubwoba ko yoba ari ingwara y'ibihara by'inguge bita variole de singe yateye.
Alexandrine Keza. Ibipimo ngo byifata kibanza vyakozwe muri minsi n'ikigo UNSP mu Burundi ngo byorekana ko ata muntu yishwe n'ikiza cakaranda kivugwa ko cateye mu gihugu. Zemezwa na Lidwine Baradahana akaba ari umushikiranganji w'amagara y'abantu mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Uyu mushikiranganji akavuga ko hari ibindi bipimo biriko birakoregwa mu kigo gihambaye kiri mu gihugu cya Uganda, ariko naho biruko uyu mushikiranganji ahamagara abarundi kwikingira indwara z'ibyaduka mu gukurikiza neza amabwiriza y'abaganga. Kurikira umushikiranganji Lidwine Baradahana.
Abahinga mu gutohoza no gupima indwara z'ibiza babandanya bagira ubushakashatsi kugira tumenye by'ukuri kwa abo bantu batoba barwaye imwe mu ndwara zifite ibimenyetso twabonye, hari nk'ibihara, agasama, sifilisi canke guhurirwa bivuye ku miti umuntu aba yatewe canke yanyoye. Vyongeye, twashimye kurungika ibipimo muri laboratoire yo mu Buganda ifise ubuhinga buhanitse mu gupima indwara z'imigera kugira ngo turondere by'ukuri icateye iyo ndwara.
dufatiye ku nyishu z'ibipimo byaraye bikozwe na laboratoire ya INSP by'imfata kibanza turatangaje ko uyo mwana wo mu mugamba atishwe n'ikiza cakaranda naho biruko kubera indwara z'ibyaduka zibonekeza mu bihugu duhana imbibe cyane cyane ico kiza cakaranda cateye mu buseruko bw'igihugu kibanyu ca Congo mu karere gahana urubibe n'igihugu cy'u Burundi duhamagarira abene gihugu kwitwararika imisi yose kwikingira no gukingira abandi indwara z'ibyaduka mu gukurikiza impanuro zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu no mu kugira isuku y'iminwe n'umubiri muri byose na hose muri ibi bihe hariko haribonekeza abarwayi bafite ibimenyetso bisa n'abanduye ikiza cakaranda navyo bikaba ari ubushuhe bw'umurengera gucika intege gukorora kubabara mu mihogo kugira amasumbi gucika umugongo no kubabara mu mitsi byaje bukwi na bukwi no kugira uruherehere ku mubiri dusabye dushimitse abene gihugu bumvise canke bibonye ko ibyo bimenyetso kwitura amavuriro abegereye bidatevye
umuntu yafashwe n'ingwara y'ibihara by'inguge bita variole de singe akwiye gufata imiti ari ahantu hawenyene kuko iyo ngwara yandukira cyane mu kwikinga naho abajejwe magara y'abantu bakwiye kwiyumvira urucanco rwa variole rwizewe gushika ku 90% kurikira kome kola kuze n'umuhinga mu by'indwara z'ibyaduka
n'umubwira no kuvuga ingene uhanahanwa ni hagati y'abantu iyo bakoranye ko mu mekero mu mate muri ajya mashire yavuye kuri ibyo birere byamenetse canke aho yajyamye mu mpuzu ziwe baraheza abo kwa muganga bagafata ko ari nk'ikiza kuko kirarandagata no kuvuga umuntu ugurandagasi bwacu gushaka kuri 50% y'abantu bahuye n'uyu muntu arwaye no kuvuga umuntu atangura kuyanduza hajya amaherera atanguye kuza ku mubiri no kuvuga hajya baya yanduye nk'indwi imwe cyangwa zibiri imbere yaho umuntu aguma yanduza gushika naho azokira ayo mashirane n'amahere ku mubiri agahunguruka akavako ivyo navyo birashobora gufata hagati y'indwi zibiri n'ukwezi ni indwara rero mu bimenyetso byayo nk'uko vyagaragaye aho usanga mu bwa mbere atangwa kugira umucanwa umuntu si n'umwana gusa n'abakuzi arabafata hanyuma akameneka umutwe akumva ntamerewe neza mu mubiri mu nyuma agahavazana rero ubwo uherehere ku mubiri rukama rukamuza rukavyimba rukazamo n'amashira n'amazi aba mu nyuma gahinduka amashira uyirwaye kimenyamenya kindi gikomeye umuntu ayirabira ko usanga umuntu yagize n'amasumbi akaza n'amasumbi hirya no hino kubera umubiri uri kurigwanira ni indwara ishobora kwica ikica n'abantu bashira 10% mu bo yafashe mu kuyivura ni indwara bavuza imiti yo gufasha umubiri kwirwanira ariko hariho n'iyindi miti y'izo virusi iri hari mu bihugu bitemera hari hari imiti kugira ngo bakingire amaso kuko amaso arakunda gufatwa akamererwa nabi hanyuma umuntu yayirwaye bakamushyira mu kato no kuvuga bakamushyira ukwiwe kugira ngo ntazaranduza abandi no kuvuga rero bayirinda mu kwicandagisha urucanco rurahari mu Burundi rwamyeho bagomba kuguma barukoresha hama bakaraba yuko abantu benshi bacandwa abana benshi barucandwa barufise
nino ngaha rero duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye murakoze kandi bagenzanje bafashije kwegeranya amakuru gushika mu yimvuye ndi Claude nazo ndareka ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho utakuri Radio Inzamba agateka kawe.